Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda imisi yose i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Urikumwe na Fideni Yongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo muri aka kanya. Amashirahamwe yigenga yahunze u Burundi yagiye hamwe yinjira mu muhari urunani mpuzamakungu witwa Mouvement Tournant la Page.
Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake abahanira.
Uwo ni Maitre Janvier Bigirimana atwara igisata cyo mu Burundi cy'umuhari mpuzamakungu witwa Tournant la Page mu Gifaransa, bisigura ngo ibintu bihinduke. Inzego zitandukanye mu Rwanda zihangayishijwe n'ikibazo cy'ingo zisigaye zisenyuka zitaramara kabiri. Abanywanyi babiri bo mugambwe Senel muri komine Burambi ntahera mu Mwonge mu Burundi bari mu minwe y'igipolisi kiperereza kuva ku munsi w'Imana windi wiheze. Ibiharuro biri mu bushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu cy'Ubwongereza bigaragaza ko abanyafrika barenga inshuro zibiri bimwa impusha zo kwinjira mu Bwongereza bakomoka mu bindi bihugu. Televiziyo ya Leta y'igihugu cya Iran yatangaje no munsi wa kane ko inteko zidasanzwe z'ico gihugu zafashe ubwato bw'abanyamahanga bwagirijwe ko bwari butwaye ibitoro mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ava i Washington no munsi wa kane mu rugendo mu karere ko muri Amerika yo hagati na Amerika y'Epfo. Abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaza ko abasirikare n'abapolisi b'ico gihugu bazofasha gutuma ingingo zerekeye koza amaboko no gupima umuriro mu mubiri w'abantu vyubahirizwa muri iki gihe ikiza ca Ebola catangajwe ko ari kibazo cihutirwa giteye imbungenge mu makungu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Televiziyo ya Leta y'igihugu cya Iran yatangaje no munsi wa kane ko inteko zidasanzwe z'icyo gihugu zafashe ubwato bw'abanyamahanga bwagirijwe ko bwari butwaye ibitoro mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Ubwo bwato bwafashwe ku munsi w'Imana mu kigobe cya Hormuz mu bumanuko bw'izinga rya Larak ry'igihugu cya Iran. Ubwo bwato buvuga ko bwarimo abantu 12 babukorako. Televiziyo ya Leta y'igihugu cya Iran ivuga ko ubwo bwato bwari butwaye iritiro umuriyoni z'ibitoro. Yamara nta birenga aho byatangajwe ku vyerekeye igihugu ubwo bwato bwari buje buturukamwo. Ifatwa ry'ubwo bwato ribaye inyuma y'uko ubwato bukorera muri Emira Arabi ni uzimanganye mu mazi y'igihugu cya Iran ku itariki 14 zo ku kwezi kw'indwi. Inteko zidasanzwe za Iran zivuga ko ubwo bwato bwafashwe kubera bwari butwaye ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko. Ivyo bibaye mu gihe cuka kibi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran kibandanya kwiyongera. Amerika yarungitse izindi nteko ibihumbi n'ibihumbi n'indege z'ingwano mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arava i Washington no munsi wa kane mu rugendo rumujana mu karere ko muri Amerika yo hagati na Amerika y'Epfo mu mpera z'indwi. Azoba agiye kubonana n'abategetsi bo muri ako karere. Urwo rugendo ruzoba rubaye mu gihe hari ibiganiro bitoroshe n'igihugu cya Mexico hamwe n'ibihugu vyo muri Amerika yo hagati ku kugena ibitigiri vy'abimukira barondera kwinjira ku butaka bwa Amerika baciye ku rubibe rwo mu manuko bw'igihugu vyogabanuka. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Morgan Ortagers yatangaje ko Mike Pompeo hagati y'itariki 19 n'itariki 21 azogendera ibihugu vya Argentine, Equateur, Mexique na San Salvador. Azogerageza kwagura ugukorana hagati ya Amerika n'ivyo bihugu ku bibazo vyerekeye umutekano, ukwiyemeza kwa Amerika kubijanywe ibijanye n'agateka ka muntu na demokrasi, hamwe no gufasha abanyagihugu bo muri Cuba, Nicaragua na Venezuela mu ruganda mugamba rwabo rw'ubwigenge no gukomeza gukorana mu vyerekeye ubutunzi. Bitegekanijwe ko ikibazo cerekeye abimukira ari cyo kizoshimikirwa ko kurusha ibindi mu rugendo rwa Mike Pompeo. Mwandanya kumviriza makuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya tuze muri Afrika. abategetsi muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo batangaza ko abasirikare n'abapolisi b'ico gihugu bazofasha gutuma ingingo zerekeye koza amaboko no gupima umuriro mu mubiri w'abantu vyubahirizwa muri kigihe ikiza ca Ebola catangajwe ko ari kibazo cihutirwa giteye impungenge amakungu. Abasirikare ba leta n'abapolisi b'igihugu bazotegeka abanyagihugu bazogonanwa gufata ingingo zigenewe gutuma ikiza ca Ebola kitabandanya gukwiragira. Ivyo Dr. Aruna Abedi yabitangaje mu kiganiro yahabamenyesha makuru mu gisagara ca Goma kirimo abantu barenga imiliyoni zibiri. Inkuru yerekeye umuntu wa mbere afise Ebola n'ico gisagara yatangajwe mu ntango ziyindwi. Igisagara ca Goma kiri hafi y'urubibe Republika iharanira demokrasi ya Kongo ihana n'u Rwanda. Igisagara ca Goma gifise kandi ikibuga c'indege mpuzamakungu. Uruja n'uruza rw'abantu n'imodoka vyari nk'uko bisanzwe muri ico gisagara no musi kuwa kane. Ni nyuma y'ukwishira hamwe rijeje magara y'abantu ku isi OMS ritangaje ku munsi wa gatatu ko ku muhinga moko ikibazo cha Ebola ari kibazo cihutirwa giteye impungenge amakungu. Muri Afrika kandi Perezida w'igihugu cha Tanzania John Magufuli yategetse abayobozi b'amabohero uno munsi wa kane kugabanya ibitigiri vy'abanyororo mu mabohero ari mu gihugu. Avuga ko hari abantu benshi cyane barindiriye imanza zabo batotegereje kuba bapfunzwe. Perezida Magufuli yatanze iryo tegeko inyuma y'uko agende ibohero riri mu gitigiri cy'umurengera w'abanyororo muri iyindwi. Urugendo yagize muri iryo bohero ahitwa Butimba mu ntara ya Mwanza rwatumye asaba ko haba inyishu ku bitigiri by'umurengera by'abanyororo mu mabohero mu gihugu. Yatangaje ko ibohero rya Butimba rigenewe abantu amajana icyenda ririmo abanyororo igihumbi, amajana icyenda na mirongo ibiri na batanu bakaba barindiye imanza zabo. Perezida Magufuli avuga ko benshi muri bo bamaze imyaka bapfunzwe mu gihe amatohoza ku madosiye yabo atantambwe ariko aragira. Magufuli avuga ko yabwiye ubushikiranganji bujejwe ubutungane n'izindi nzego zijejwe ico kibazo kugendera amabohero yose mu gihugu intara ku yindi kugira bumvirize ibibazo by'abanyororo hamwe no kurekura abapfunzwe mu buryo budakurikije amategeko. Kuva Perezida Magufuli agendeye ibohero ryo mu ntara ya Mwanza, abanyororo amajana atatu bararekuwe. Mwananya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC, mushobora uko tugukirikirana kuri Facebook hamwe no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi, aho amashirahamwe yigenga yahunze Burundi yagiye hamwe yinjira mu muhari urunani mpuzamakungu rwitwa Mouvement Tournant la Page. Ubwo runani rufise intumbero yo guharanira ukubisikanya ku butegetsi biciye mu ntwaro rusangi muri Afrika, Alternance Democratique en Afrique, rikorera mu bihugu icenda bitandukanye vya Afrika. Amashirahamwe yahuriye i Kigali mu rugamba rwerekeye uwo muhari. Inkuru Ijwi rya Amerika rifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi mushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Umuhari mpuzamakungu witwa Tournant la Page mu Gifaransa bisigura ngo ibintu bihinduke mu Kirundi watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Uhuza amashirahamwe yigenga aharanira impinduka muri politike mu bihugu icenda vya Afrika arivyo Congo Kinshasa, Cameroon, Congo Brazzaville, Gabon, Niger, Chad, Cote d'Ivoire, Guinée, Hamerero no Burundi. Maître Janvier Bigirimana atwara igisata cyo mu Burundi aratubwira igituma ayo mashirahamwe yashimye kwifatanya n'uwo muhari mpuzamakungu.
Twebwiriwe nk'abarundi turi muri gihuriro kandi tukaba dufise ibibazo twisangije muri Afrika kubijanye na demokrasi, kuko munazi ko kuva mu 2015 turi mu njyane za politiki zavuye ku kingo cha gatatu cha Petero Nkurunziza. Icyo kingo cha gatatu naje kikaba cazanya karambaraye. Tukatuzi yuko abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake abahanira vy'agateka kazi na muntu, eka tutibagiye n'abamenyesha makuru bigenga bakaba barahunze igihugu.
Abaserukira ayo mashirahamwe yashimye kwifatanya na Tournant la Page bahuriye i Kigali kugira ngo barabire hamwe ibikorwa bokora mu ntumbero yo guharanira ukubisikanya ku butegetsi biciye muri demokarasi mu gihugu cyabo. Mu gihe ivyo bibaye hegereje amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, namubajije nimba ivyo bifuza bazobicikako muri ayo matora.
vyaba ibiganiro vyari bijejwe gutora umuti w'ibazo biri mu Burundi turazi uko ivyo biganiro atakigeze kivamwo turazi uko nuwafasha umuhuza yahoze rongo iguca Tanzania atevye agatanga imihoho turazi yuko no munsi by'agateka zera muntu bitera bisubira inyuma no munsi byo bibazo byose tuko turabica igano hino turabe nimba interano twotanga nk'abari mu mashire hamwe yigenga
rime mu mashire hamwe yagiye muri uwo muhari turno la page ni ligiteka ariandi agateka kazi na muntu anshire niko yagize atwara ligiteka avuga ko gushika kuri iyo ntego yo kubisikanya ku butegetsi biciye muri demokarasi bitoroshe mu Burundi asigura ko mu matora yimirije harimo agahaze
ndabye ivyegeranye mu hari rite kutanga kuvuga ngo amatora tekanye nibaza ko nuba nihenze cyane tegugwa se umunsi w'amatora ni namategeko ayagenga n'umunsi rero ndavye ingene komisiyo electorale yagiyeho nkabona namategeko hari yagiye ratorwa constitution uko ibivuga shashe kuvuga ngo amatora tekanye na jewe ndi mu buhungiro nuba ndiko ndabesha ndi mu buhungiro ibihumbi n'ibihumbi bari mu buhungiro naye amatora atekanye avuga ko abarundi n'abarundi kazi abageze umwaka wo gutora imyaka yo gutora botora biribonekeza ko n'abari mu gihugu birirwa baricwa birirwa bari ko buhongo abanyuruzwa abapfungirwa ubusa bishoboka ahubwo nuko haba intureka ingwano itebwo bamubavukana ahantu uvuga muravye nk'abari mu gambo mushasha SNL uhari ugwaruka gwawo hanganye n'ugwaruka go muri CNDD-FDD
mu mwaka w'ibihumbi 2015 hegereje amatora ayo mashirahamwe yashizeho urunani bise Mouvement Heart au troisième mandat wo kwiyamiriza ikirengo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ahari ubu naho hegereje ayo mu mwaka uza ayo mashirahamwe yashizeho Tourno la page n'ababajije nimba ibyo baketswe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 batazuhava basubira kubyagirizwa inyicu niyo utwara Tourno la page mu Burundi
murazi yuko mu Kirundi bavuga ngo gutuka nta gutorera turazi yuko abahanira agati y'akazi na muntu mu Burundi biswe amazina atandukanye ko banki igihugu ko bagomye gutembagaza ubutegetsi n'ubu barashobora kuvuga ibyo bashatse ariko twebwe ibyo ntibiduca intege turazi yuko turi mukuri turazi yuko duhanira agati y'akazi na muntu kandi turazi yuko ibyo tuvuga bisanzwe ari ibintu byigaragaza iyo ko turavuga yuko ubutegetsi bwohanyanga agati y'akazi na muntu ibyo byaragaragaye mu matohoza kogwa n'ishyamwe mpuzamakungu n'ishacane ciye kuri wa mugwi w'ugutohoza amabi yakozwe mu Burundi ikabyarerekanywe nuko basentari mpuzamakungu yaratanguye amatohoza ku vyaha vy'agahomera abantu vyakoze mu Burundi kuva mu 2015
mu bihugu bitandukanye uretse amashirahamwe yigenga ari muri uwo muhari harimo kandi abigisha muri za kaminuza abamenyesha makuru abaserukira amashengero n'amasendika bavuga ko badaharanira gutwara ibihugu canke ngo bashigikire imigwi gwana Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clavier mu Rwanda inzego zitandukanye mu gihugu zihangayishijwe n'ikibazo cingo zisigaye zisenyuka zitaramara kabiri urwego rw'ubutunganire ruvuga ko atabushakashatsi barakora kuri ico kibazo kwa matati mu miryango afata ikibanza ca mbere mu biza kwisonga mu gutandukana kwingo ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eric Bagirubusa
mu cyumba cy'urukiko hagaragaragamo abacungagereza bari barinze abaregwa abavandimwe babaregwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza president w'ishyaka FDI inkingira itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Maître Bernard Ntaganda president fondateur w'ishyaka PS imbera kuri itangaza makuru nabandi Maître Gashitera Gashabana wunganira 9 mu baregwa 11 niwe wafashe ijambo rya none mu rubanza ubushinjacyaha buregama abarwana cyaka ba FDI inkingi ibyaha byo gushaka kugira nawe ubutegetsi buriho ijambo rye ryibanze ku kugaragaza intenge z'ikirego cy'ubushinjacyaha aravuga ko we nabo yunganira batunguwe no kubona baregwa ibyaha batamenyeshejwe kugira ngo babashe kubyireguraho akavuga ko uburenganzira bwabo bwo kwiregura butubahirijwe mu gihe amategeko asobanura ko buri muntu afite uburenganzira bwo kubona ubutabera buboneye cyacyo kugambirira gushinga umutwe w'ingabo utemewe ubushinjacyaha barega ko bagamije guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda Maître Gashabana avuga ko mu baregwa bose nta numwe wakimenyeshejwe haba mu bugenza cyaha no mu bushinjacyaha nicyo kimwe no kucyaha kimitwe y'iterabwoba bo yunganira baregwa kubamo avuga ko abaregwa babiri gusa Théophile Ntirutwa na Vena abayisenga ari bo bamenyeshejwe iki cyaha asobanura ko abarego bamenyeshejwe gusa icyaha cyo gushaka kugirira nawe ubutegetsi buriho haba mu karere ka Muhanga no mu mujyi wa Kigali. Ubushinjacyaha burega barwanashyaka bishyaka FDA inkingi ko ariho bahuriraga mu gukora ibyaha. Ubwunganizi buvuga ko ubushinjacyaha butagaragaza neza uko byahakorewe. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bibumbiye mu ihuriro ry'amashyaka arwanya ubutegetsi rizwi nka P5 ririmo FD inkingi, PDP, Imanzi, RNC n'ayandi. Gusa Maitre Gashabana akavuga ko uko bubisobanura atari ko bigaragara mu kirego cyabwo, wasanga ubushinjacyaha bwagombye kuryita ihuriro P7 kuko bwongeramo FDLR na CNRD. Uyu munyamategeko avuga ko imitwe iregwa n'ubushinjacyaha idafite ubuzima gatozi bityo ko bitumvikana ukuntu yakwishyira hamwe ikagirana amasezerano y'imikoranire yagira agaciro. Akavuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha kitashingira ku masezerano y'imitwe yabayeho hatemewe. Maitre Gatera Gashabana akavuga ko muri aba bose yunganira nta n'umwe wigeze ashyira umukono kuri ayo masezerano. Ubushinjacyaha bubarega ko agamije kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Maitre Gashabana avuga ko ubushinjacyaha butabarega nk'abayobozi b'imitwe yashyize imikono kuri ayo masezerano mu gihe amasezerano agira inkurikizi ku bantu bayagiranye. Ku masezerano ubwayo, umunyamategeko Gashabana yabwiye umucamanza ko ntaho agaragaza umugambi mubisha wo gutera no kuvutsa u Rwanda umudendezo, ahubwo yaragamije ibyiza nko kurwanya genocide n'ibindi. Agasaba ko aya masezerano atashingirwaho nka kimwe mu bimenyetso ubushinjacyaha bubaregesha. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bafashwe mu buryo bwubahirije amategeko, mu gihe Gashabana we bavuga ko amahame yo kumenyeshwa icyo bafungiwe n'uburenganzira bwo kwiregura bitubahirijwe. Arasaba ko kubera babajijwe batunganiwe bahatirwa kwemera ibyaha, izo nyandiko mvugo zabo zose urukiko rwazazitesha agaciro. Aha ni nk'abafatiwe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, yibukije urukiko ko bapfutswe ibitambaro mu maso bakabahitishamo kubaca imitwe ikajugunywa mu ishyamba rya Nyungwe cyangwa bakarokora ubuzima bwabo. N'inyandiko mvugo zishingiye ku majwi n'ubutumwa bugufi byafatiriwe kuri telefone z'abaregwa, Maitre Gatera Gashabana avuga ko zateshwa agaciro ashingiye ku ngingo z'amategeko. Asobanura ko imibereho bwite y'umuntu n'umuryango cyangwa ubutumwa bugufi bohererezanya n'abandi bantu bidashobora kuvogerwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Maitre Gashabana mu kirego cy'ubushinjacyaha ntiyemeranye naho buvuga ko bwafashe bamwe mu bo yunganira bagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mitwe y'iterabwoba. Avuga ko butagaragaza amwe mu mazina yabo buvuga ko barangije kugera muri iyo mitwe. Maitre Gashabana gasoza asaba urukiko ko rwazasuzuma ibyo arubwira byose maze rukazatesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha. Gusa ntararangiza kunenga iki kirego, yahawe umwanya ngo afatanye nabo yunganira ku bimenyetso bishingiye ku majwi n'ubutumwa bugufi bwo kuri telefone zafatiriwe n'inzego z'umutekano. Ubushinjacyaha buvuga ko ariho hagaragara itumanaho abaregwa bagiranaga mu gukora ibyaha hagati yabo nabo mu mitwe y'iterabwoba. Uru ni urubanza rwasaga n'urwerekeza ku musozo, ariko uko bisobanurwa byumvikana ko rushobora kuba rugifite ikindi gihe kitari gito. Maitre Gashabana n'abaregwa bagiye gufata umwanya wo kuganira no gusuzuma ibyo bimenyetso bikomoka ku itumanaho bikubiye ku murundo w'impapuro byavuzwe ko zisaga 1,000,000 bikomoka mu bigo by'itumanaho bya MTN na Airtel Tigo. Iburanisha ritahari zakomeza ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 7. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Aba inywanyi babiri b'umugambwe Senel bo muri komine Burambi mu ntara ya Rumonge mu Burundi bari mu minwe y'igipolisi cyiperereza kuva ku munsi w'Imana windwi iheze, bahagaritswe inyuma yaho bashamiranye n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kuko byemezwa n'umushingamateka w'umugambwe Senel yatowe mu ntara ya Rumonge. Inkuru iteguwe n'ijwi rya Amerika rifashijwe n'abanywanyi baryo mu Burundi, mushikirizwa n'umenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana.
Aba banywanyi b'umugambwe Senel bari mu minwe y'igendereza mu Rumonge kuva ku munsi w'Imana windwi iheze ni Bayisabe Bosco na Nahinkuye David, bahagaritswe ku muhingamo w'umunsi w'Imana bavuye mu bikorwa by'umugambwe ku mugwa mukuru wa komine Burambi nk'uko bivugwa n'umushingamateka Obede Ntakibirora yatowe muri iyo ntara yo mu manuko bw'u Burundi. Intandaro y'ihagarikwa ry'abo basore ni imishamirano yadutse hagati y'abo banywanyi b'umugambwe Senel n'abo umugambwe CNDD-FDD nk'uko amakuru avi Buramba bivuga. Umushingamateka Obede Ntakibirora wo mu mugambwe Senel akavuga ko adatahura ingene hahagaritswe bamwe abandi bakaguma bidegemvya.
Ibikunda kubabaza cyane ni uko na sesheni mu mugambwe Senel abanywanyi b'umugambwe Senel bakunda guhotorwa cyane, ugasanga abo bakoreye amabi babandanya bidegemvya ntibakogwa ko ukiyumviye ati none iki gihugu hari haba abaremewe guhanwa n'abandi badahanwa. Ibyiza ni uko ukoze ikosa uwo ari we wese yitirwa mu mugambwe cyangwa utari ku butegetsi yagize ikosa ko yohanwa, kandi hari kudahana ni bibi bituma rero udahanywe abandanya kombure yikoreze yigombeye. Nariya mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD cyane cyane abo bo hasi bavuga bati ngo dukore ikibi ntawuduhana abo hejuru badushyigikiye, asanga rero agomba kwitwara imenyetso mbi. ibyiza nuko boreko ngo gasubira mu miryango yawo.
Abandi banywanyi batandatu b'umugambwe Senere bo muri commune Muhuta y'intara ya Rumonge nyene haheze igihe cy'ukwezi kirenga bafungiye mu wehero rikuru ya Rumonge. Batatu bagirizwa ko batunganije inama itemewe n'amategeko, bandi batatu nabo bahagaritswe bagirizwa kuba bari mu bambaye inkofero z'umugambwe nk'uko vyemezwa n'umushinga mateka Obede Ntakibirora.
Batatu bo muri zone Busenge barafunzwe bahowe ari uko batswe amashapu y'umugambwe wawo. None ngo kirazira ngo kwambara ishapu y'umugambwe semeye rero byakozwe n'urwaruko rw'imbonerakure. Aza ko rero barasenyagura barakubita. Icyababaje kurusha nuko bene gukubita abo banywanyi bacu kugeza izuba ry'uyu munsi bitegenge n'igipolisi cyabatumye ko muri komine Muhoto kugira ngo baze gusigura ibyabaye ntibigeze bicara. Ubwo abo mugambo some ashobora kufungwa kugeza n'aho abandi batatu nabo bahowe ngo bariko agira inama ikemeye n'amategeko kumuranga izuba rizaza gusaba ubutungane yuko bwokorosha ugatezurira abo bantu bakisubira mu mihiri wabo narijya
tashobaho. Mugipolisi mu Rumonge ntacho bashima gushikiriza kwihagarikwa ry'abanywanyi babiri mu mugambwe Senel bo muri commune Burambi. Naho abo mu mugambwe Senel hari imyidogo ko abanywanyi babo bama bahohotewe bazira ivyumviro vyabo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD wagirizwa ku gatotezo afise akamatera badasangiye ivyumviro. Ako kamo Evariste Ndayishimiye yagateye ari muri commune Cendajuru y'intara ya Cankuzo mu ntango z'ukwezi kw'indwi.
Nico nitwaye naganda abwire ibiduhuza nivyo vyinshi cyane, ivyo bindi bitaduhuza ni vya muntu. Nivyo ndabwiye niba buri mu rujya mugambwe ivyo ntigwawe nibisigura ko naje ntegereza gucanja mu mugambwe wawe. Rega si vyiza ko abantu bose bosa none mwe murabona amashugu yabo bwoko bumwe burya bari meza gayemo burya bafata ibintu byose bigatukura byose abo mvuga ngo ni ibintu vyiza. Mugabo iyi bintu bihuye bidasa bigira amashugwe. Rero udukomeza ubumwe tuwe muri ubwo bumwe bwacu niho n'Imana rekiza ikajandajanda mu gihugu cyacu ibona yuko natwe turabana.
Ivyo biri uko mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe Senel Simo Bizimungu aheruka gushikiriza mu kiganiro n'abamenyesha makuru ko abanywanyi b'umugambwe Senel bafunzwe bazira ukutihanganiranira barenga 60 mu ntara zitandukanye z'igihugu.
Kubatumviriza muri uyu mwanya izi nkuru z'ibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abamenyeshamakuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru. Ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umumenyeshamakuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Namwe aho muherereye muze mu dushikirize amakuru y'ibibera aho muri, aho mukorera, aho mwiga naho mugenda.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411269. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 255 293 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 99 95 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ibiharuro biri mu bushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu cy'Ubwongereza bigaragaza ko abanyafrika barenga inshuro zibiri bimwa impusha zo kwinjira mu Bwongereza bakomoka mu bindi bihugu. Icyo kibazo kandi ngo kimaze imyaka myinshi kidatoregwa umuti nk'uko vyatangajwe n'akanama gahuriyemwo n'imigambwe yose igize inama nshingamateka y'Ubwongereza. Venuste Nshimiyimana akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza niyo nkuru adusomera.
Mu bibazo ako kanama kagaragaje harimo ko mu bihugu byinshi byo muri Afurika abifuje kujya mu Bwongereza bagomba kujya gusabira visa mu bindi bihugu bakaba ari naho babarizwa impamvu bifuza kujyayo. Urugero ngo nko muri Mauritania nubwo baba ari abaminisitiri ngo bagomba kujya muri Maroc urugendo rw'ibirometero 400, naho abo muri Liberia bakagomba kujya muri Ghana mu gihe Abanyasudani y'Amajyepfo bajya muri Kenya. Ikindi nuko kenshi ngo usanga basabwa gutanga ibisobanuro birenze ibyateganijwe n'amabwiriza yashyizweho. Iyindi nzitizi ako kanama kagarutseho ngo ni ukutabasha guhabwa viza ngo kubera ko nta mafaranga menshi ufite, kandi uwagutumiye yagaragaje ko afite azamufasha kugutunga. Ibyo ngo bibuza za kiliziya, amashyirahamwe ategamiye kuri leta ndetse na za kaminuza gutumira abakomoka muri Afurika, nk'uko tubisobanurirwa na Rene Mugenzi, inzobere mu by'abinjira n'abasohoka.
Ibyo bintu koko birahari, uretse ibyo bintu by'abantu baba bashaka kuza gutembera cyangwa abantu babaje mu bikorwa by'ubucuruzi bafite ibibazo, hari noneho n'abantu n'imiryango, imiryango idafite aho bagamiye, amashuri za universite ziba zikora ubushakashatsi cyangwa za kiliziya zishaka gutumira abantu ariko bakabangira, bigatuma cyane cyane nka za universite zabongera zikora amakonferensi yabo hanze y'igihugu kugira ngo abantu bazabona ubundi byo baza, kuko ibyo ni ibintu bibabaje cyane. Ibyo ni ibintu Ubwongereza buhomberamo, byagiye biba kenshi cyane. Nka universite imwe izwi London School of Economics n'indi yitwa University of Sussex, amakonferensi menshi ashize bayakoreye hanze y'Ubwongereza, kuko bari bazi ko hari abantu bashobora kuzaza bakeneye ko bagomba kuza b'abashakashatsi bazagira ikibazo cya viza, nubwo imibare yavuze ko izabishyura bose. Ibyo ni ibintu bibabaje. Ubwongereza niba bushaka kuguma umwanya wabo ku isi nk'igihugu kikemera uburenganzira bwo bw'ubufatanye mu byerekeranye ubushakashatsi, ubyerekeranye uburezi, bari bakwiye gufasha gukuraho izo nzitizi kugira ngo ibyo bikorwa bikomeze bigende neza, n'abanyafurika nabo bakomeze bakorane n'iki gihugu.
Izo nzitizi zose ngo zibuza abanyafurika bafite impamvu zigaragara nk'ubucuruzi, ubuhanzi n'ubugeni gusangiza abandi ubumenyi. Izo mpamvu rero ngo zituma bahitamo kwigira ahandi, ibyo nabyo bikagira ingaruka mbi ku bukungu bw'Ubwongereza. Rene Mugenzi.
Ibyo ni byo cyane, kubera ko abantu baharanye yuko Ubwongereza buva mu muryango w'ibihugu by'i Buraya, bavuga ko Ubwongereza bugiye gutangira guhahirana no gukorana n'ibindi bihugu bindi byo ku isi. Nta kuntu rero waba ushaka guhahirana no gukorana n'ibindi bihugu byo ku isi ubarushya kugira ngo binjire muri icyo gihugu, kuko bahaviza ngo binjire. Ikindi kintu kandi kibabaje ni uko bagaragaje yuko abo bantu bashaka kuza mu bihugu bya Afurika babaka ibintu bikabije bidasabwa abo mu bindi bihugu. Ibyo rero byazatuma abanyafurika batabona neza Ubwongereza, ugasanga buri butaye ubufatanye butaye umwanya bwari bufite nk'igihugu cyubashywe ku isi. Ibyo bintu rero nibyo babonye ku icyo kibazo cyerekeranye n'ubufatanye.
Mu mwanzuro ako kanama kifuje ko imitangire ya viza yahinduka. Nk'urugero baragira bati ni byiza ko igihe uyisaba afite uwamwishingiye kandi ufite uburyo batakongera kumusaba kugaragaza amafaranga afite muri banki. Barongera bati ni byiza ko za ambasade na za konsula zajya zigira uruhare mu gutanga viza, cyane cyane nko ku bategetsi bakuru baba bakeneye izo mpapuro ku buryo bwihutirwa. Kandi ngo byabayeho kenshi aho abaminisitiri b'Abanyafurika bimwe impushya zo kwinjira mu Bwongereza kandi bazanywe n'impamvu z'akazi. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Mukanya gatoyi turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha. Reka nsubire ndabibutsa ingingo nkuru z'amakuru n'abashikirije. Televiziyo ya Leta y'igihugu cya Iran yatangaje uno munsi ku wa kane ko inteko zidasanzwe z'ico gihugu zafashe ubwato bw'abanyamahanga bwakirijwe ko bwari butwaye ibitoro mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Ubwo bwato bwafashwe ku munsi w'Imana mu kigobe cya Ormuz mu bumanuko bw'izinga rya Larak ry'igihugu cya Iran. Ubwo bwato buvugwa ko bwarimwo abantu 12 babukorako. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo aza kuva i Washington no munsi kuwa kane agana mu rugendo mu karere ko muri Amerika yo hagati na Amerika y'Epfo. Azoba agiye kubonana n'abategetsi bo muri ako karere. Na muri Afrika, abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaza ko abasirikare n'abapolisi b'icyo gihugu bazofasha gutuma ingingo zerekeye koza amaboko no gupima umuriro mu mubiri w'abantu byubahirizwa muri iki gihe ikiza cya SIDA cyatangajwe ko ari ikibazo cyihutirwa giteye impungenge mu makungu. Perezida wa Tanzania John Magufuli yategetse abayobozi b'amabohero no munsi kuwa kane kugabanya ibitegere by'abanyororo mu mabohero ari mu gihugu. Avuga ko hari abantu benshi cyane barindiriye imanza zabo botegerejwe kuba badapfunzwe. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite muri aka kanya kuri Radio ya Amerika niho bigarukiye. Dushimiye Engineer Kale yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasige Beyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Uwo bihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikomare kumwe na Ange Vidien Niyongabo. Ndabishimiye kuba mwaduteze amatwi, muwandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri Radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.